Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwanamutse nshuti mwese muteze amatwi Radio Ijwi ya Amerika uyu munsi ni kuwa kabiri itariki 30 y'ukwezi k'umunani umwaka w'2016 muri kumwe na Frederic Mundikije ateramije ibiganiro byo munsi.
Cyamye bigirwa kuva kera aho usanga cyane cyane rwaruka ko mu bwangu uri ku butegetsi umenga ruri hejuru y'amategeko rugahagarika abantu ubutegetsi nabwo bwo bugaca buja ku byo izo mbonera kuri zishaka.
Uyo ni agatondo rwa saa icegera cya mbere cy'umukuru w'inama nshingamateka akaba n'umukuru w'ikindi gice cy'umugambi FNL avuga ku banywanyi biwe bama baburagijwe.
Kubona umushingamateka ari muri Leta y'Uburundi atorera Uburundi ingingo zigenga igihugu akagira umurwi rwihishwa kuko aravuga ko afise abantu sabana biwe ariko atabana biwe urumva arafise akabwe.
Uyo nawe ni Evariste Ndayishimiye umukuru w'umugambwe CNDD FDD uri ku butegetsi avuga ko Rwasa adakwiye kuba afise umurwi wiwe mu gihe yari mu nama nshingamateka. Izi nkuru zose turazigaruka ko mu kanya kari imbere. Reka ariko dutangure ku makuru avugwa hirya no hino tujye gushikirizwa na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Muramutereza Aloise, umwanyano wawe udushikiriza amakuru avugwa muri iki gihe.
Baramutse Freddy, amakuru avugwa muri Afrika. Umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ni Ban Ki-moon asaba abakandida bariko bahiganirwa ikibanza cy'umukuru w'igihugu muri Gabo kwirinda gushikiriza ko batsinze amatora kandi byavuye mu bitarashirwa habona. Ejo ku munsi w'Imana niho Jean Ping yashikiriza ko yatsinze ayo matora, mugihe umuvugizi wa President Ali Bongo nawe yashikirije ko umukuru w'igihugu wiwagiye kurongora ikindi kiringo kigira kabiri. Kuri uyu wa mbere Ban Ki-moon kandi niho yakeza Gabon ko cyatunganije amatora mu mutekano, acamenyesha ko yizigiye ko ayo mahoro azoguma asasagaye imbere hamwe n'inyuma yuko batangaza ibyavuye mu matora kuri uyu munsi wa kabiri. Abategetsi b'umumanuko bwa Somalia bamenyesha ko atampunzi zihunguka zivuye muri Kenya zizosubira kwemererwa guhunguka kuko ngo iyo zibashitse muri Somalia bataronka imfashanyo baba bakeneye. Amasezerano yasinywe hagati ya ONU hamwe na Leta ya Kenya na Somalia mu kwezi kwa 11 mwaka w'2013 yari yashinze ko impunzi z'abanyesomalia ziri muri Kenya zihabwa impamba mu gihe ziba zitahutse. Ariko abategetsi bo muri Leta ya Jubaland muri Somalia bashikiriza kwayo masezerano atacu afasha impunzi zikeneye imfashanyo mu gihe ziba zisubiye mu gihugu. Umushikiranganje w'intwaro yo hagati n'umutekano w'iyo ntara ya Jubaland General Mohamed Warsmay Darwish yamenyeje ko benshi muri izo mpunzi baba bamaze guta ibyizigiro aho bicuza icabakuye mu nkambi ya Dadaab iri mu gihugu cya Kenya. Abategetsi ba Iraq bamenyesha ko abiyahuzi batatu baturikije amabombe ahari ko habera ubugeni hasiga ubuzima abantu 15. Itorokanizo ry'amakuru ry'Abafaransa AFP ryatangaje ko abantu 20 bakomeretse muri ico gitero cabaye ku munsi w'Imana mu gisagara ca Ain al-Tamer kiri ku birometero bishika 50 uvuye mu gisagara c'Eranda ci Karbala kigwiriyemwo abayisilamu mu bwoko bw'abashiite. Abategetsi bamenyesha kandi ko atamuhari uriyitirira ico gitero. Ahandi havugwa ibitero muri Yemen aho ibitigiri by'abafuye bahitanywe na bombe yaturikijwe mu gisagara ca Aden muri ico gihugu ca Yemen jo ku munsi wa mbere bibandanya byiyongera. Dushika ku muhinga mwejo ku wa mbere, abategetsi ba Yemen bamenyesha ko abantu bashika 54 ari bo bamaze kumenyekana ko bafuye, abandi bashika 70 barakomereka. Bamenyesha kandi ko ico gitero bakeka ko cakozwe n'umuhari wa Leta ya Kiisilamu cabereye ku ishuri riha imyimenyerezo abasirikare bashasha ba Leta. Ishirahamwe mpuzamakungu ni rimenyesha ko abantu barenga 600,500 bamaze gufa muri iyo ntambara yo muri Yemen, abarenga igice cya kabiri muri bo bakaba ari abasivile. Leta Zunze Ubumwe za Amerika irabandanya kugabisha abanyamerika ko hari ibyemezo by'ibikorwa by'iterabwoba biriko birategurwa mu gihugu cya Turukiya. Mu rwandiko rwasohoye jo ku munsi wa mbere, Departement ya Leta ya Amerika yasavye abanyamerika kwirinda kugira ingendo mu bice byo mu bumanuko bishira ubuseruko bwa Turukiya na cyane cyane ahegereye urubibe rwa Siriya. Bamesha ku imiryango y'abakozi ba Amerika bari muri ico gihugu bifuza gutaha bazoru ngikigwa indege za gusa. Abategetsi bo muri Departement ya Leta bamyesha kandi ko abanyamahanga hamwe n'abakerarugendo b'abanyamerika bamye baronderwa kugirwa ko ibitero by'iterabwoba n'imigwi y'iterabwoba iri muri Turukiya hamwe n'ikorera mu mahanga. Abakandida babiri mu matora y'umukuru w'igihugu hano muri Leta Zunze za Amerika, Hillary Clinton hamwe na Donald Trump barabandanya kuvuga kubiri ku bibazo by'abimukira. Umukandida Trump w'aba Republika yitezwe gushikiriza ijambo rikomeye ejo ku munsi wa gatatu ahazo bari muri Leta ya Arizona, ijambo rijanye n'ikibazo cy'abimukira. Kibazo abanyamerika batari bake bibaza no kumenya ico giye gushikiriza kucyo yokora ayokoza abimukira baba imiliyoni 11 baba muri Amerika batagira ibyangombwa. Naho ku ruhande rwa Clinton avuga ko kimwe mu byo azoshira imbere ari kuronderera inzira ibashikana ku kuzohabwa ubwenegihugu icyifuzo Trump yamye yamirira kure.
Urakoze Aloise ku makuru heje kudushikiriza. Umushinga mateka agatuma rwasa arongoye arigenga mizero y'abarundi ariyamiriza ico yita itotezwa rikorerwa abanywanyi biwe mu mihingo itandukanye y'Burundi. Ni nyuma yaho abanywanyi biwe batatu bahagarikiwe mu ntara ya Ngozi bagafungirwa muri komine Gashikanwa bazira ko bari mu nama itemewe n'amategeko. Ni inkuru ya mugenzi wacu Evariste Nzikobanyana.
Abo banywanyi bahagatorwa sa bahagaritswe kuri uyu wa gatandatu muri komine Gashikanwa ni Gaterse Christian arongoye FNL ya Gwasa muri komine Gashikanwa, Saidi arongoye urwaruka muri iyo komine hamwe na Adolphe Ndayishimiye atwara urwaruka mu karere ka Buyenzi. Bahagaritswe bari muri komine Gashikanwa bagirizwa ko bari mu nama itemewe n'amategeko ivyo bo batemera. Baha insiguro iryo hagarikwa kwa gatotezo kagirirwa aba FNL bayoboka gatondwa asa n'umushinga mateka agatondwa asa abihiyo insiguro nyene atanga uburorero bwaho abanyonyi biwe bagize imisi baburagizwa
nko muri ngozi za Marangara, Nyamurenza, Gashikanwa, Kayanza, Imatongo, aha muri Bujumbura, muri za Mubimbi na Mutimbuzi, hirya za Ruyigi, muri za Kinyinya na Gisuru, ruguru mu Kirundo, za Usoni n'ahandi. Novuga yuko ari ibintu byamye bigirwa kuva kera, aho usanga cyane cyane urwaruka rwo mu mugambi uri ku butegetsi umenga ruri hejuru y'amategeko rugahagarika abantu. Ubutegetsi nabwo bwo bugaca bunja ku byo izo mbonera kuri zishaka, abantu bakagirizwa ibyaha biremereye, mama ngo bagumuye abantu, mama ngo bagomba guhungabanya umutekano, mama ngo bagomba kugira amanama.
Mu mugambwe CNDD-FDD umunyamabanga mukuru w'uwo mugambwe arahakana ibyagirije bya gatorwasa kugwaruka rw'uwo mugambwe uri ku butegetsi. Evariste Ndayishimiye abwira gatorwasa ko ahuguruna ni yararongoye mu kiringo cy'amatora ubu ataburenganzira rufise bwo gukoresha amanama.
Arazi neza yuko mu Burundi amategeko agenga imigambwe agenga inani ziba zaragiye mu matora arazi ngene bimeze. Iyo amatora aheze abantu bitoje mu runani, urunani ruraruheze. Mugabo kubona umushinga amateka ariwe aguma ho nyanga amategeko akavuga ngo urunani amizo y'abarundi ruracabaho birateye isoni.
Agatorwa sa asaba ko ivyo yita kubuza abanywanyi biwe uburenganzira bwo kwidegembya vyo hagarara.
Icambere nuko umugambo uri ku butegetsi witandukanya n'intwaro. Ibibazo intwaro byega intwaro ntibyega umugambwe umwe canke uwundi, ko hari imigambwe 47. Hari inzego zijejwe umutekano, igipolisi kirahari, ntigikora akazi kacu nikire cyangwa akazi kacu gakogwe n'imbonera kuri ibyo bintu n'ibyo bakuye kwicarira bakaraba nyene babihindura ibyo bindi cyuko tihanganiranira byo heza bikagabanuka
ariko umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD ashikiriza ko kubona agatorwa savugira ababa bahagaritswe bisigura ko afise akagwi gakorera mu kinyegero gahungabanya amahoro n'umutekano Evariste Ndayishimiye afatira kubiherutse kubera muri zone Maramza ya commune Mutimbuzi mu ntara ya Bujumbura
kubona umushinga amateka ari muri leta y'u Burundi atorera Burundi ingingo zigenga igihugu akagira umugwihishwa kuko aravuga ko afise abantu sabana biwe nari ko atabana biwe urumva arafise ako kagwikihishwa avuga ko afise hafatwa abantu biwe naka nagashira habona tukabona jewe numvirije mfate akarero kamwe muri commune Mutimbuzi hari abantu bategrenade amatwa nsumira abapolisi n'abende igihugu baramenya abo bantu mwiperereza hanyuma haraba abikekwa bafatwa ni abari arabiwe navuga ko amugwahisha ari mugubabicanya nibo batera amagrenade
abagabo batatu bari bahagaritswe ku munsi wa gatandatu muri commune Gashikanwa bahavuye barekurwa ku muhingamo wo kuri uyu w'Imana bisabwe na bagenzi babo bari bagiye kubaraba umwe mu ndongozi z'aba FNL mu ntarangozi atashinye kwivuga izina yabwijwe rya Amerika ko bari basabwe gusubira kurenguka kuri no wa mbere ariko ko babuze ubakira baca baritahira ibujumbura Evariste nziko banyanka ijwi rya Amerika
Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'inga aho bita muri commune giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gitagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta z'ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Abashinzwe umutekano mu muji wa Kigali uhagarariye ingabo ndetse n'uhagarariye igipolisi babwiye abayobozi kuva ku nzego zo mu ntango gushika ku barongoye umuji wa Kigali ku muntu wese azoshigikira abakora ibikorwa by'iterabwoba ko azoca ahanwa nkabo. Abo bayobozi bongeye kuvuga ku kibazo c'abantu bishora mu mitwe y'iterabwoba bagiye kugwana ku buryo bugaragara ko mu minsi mike iri imbere iki kibazo kizoba kitakivugwa. N'inkuru ya mugenzi wacu Asumta Kaboyi.
Mu nteko rusange y'umujyi wa Kigali yateranye kuri uyu wa mbere ihuje abayobozi b'inzego z'ibanze kuva ku mukuru w'umudugudu kugera ku rwego rw'abayobora umujyi wa Kigali ndetse yanitabiriwe na minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu. Hari abashinzwe umutekano w'umujyi wa Kigali, abahagarariye ingabo na polisi, bongeye kugaruka ku kibazo cy'abajya mu mitwe y'iterabwoba. Uhagarariye ingabo Brigadier General Denis Rutaha yasobanuriye abayobozi b'inzego z'ibanze uko abinjira mu mitwe y'iterabwoba bakora mu Rwanda. Yavuze ko kugeza ubu mu Rwanda hataragaragara abageze ku rwego rwo kwiturikirizaho ibisasu, ariko ubu abari muri iyi mitwe y'ubutagondwa batangiye gushakisha abayoboke hirya no hino.
Icyo nasaba abayobozi nkamwe rero ni uko abantu baba hariya mu mudugudu aho badutungiye agatoki ibibazo byarakemutse.
Umuyobozi wa polisi mu mujyi wa Kigali, Assistance of Police Bosco Rangira, we yasabye abayobozi bose b'umujyi wa Kigali ko umuntu wese uzagaragarwaho n'ibikorwa byo guhishira abakora ibikorwa by'iterabwoba azahanwa nk'abakora ibi bikorwa.
Umusaba umuntu yari asanzwe aho ngaho yumva gahunda za leta agabuye mu gitondo ati ndashaka kuba nk'abasumariya, narabyumvise muri iyi minsi ndetse ko bitaboroheye. Iki ngiki ndashaka mbabwire muri iyi nzu aho turi, muri iyi saha aho turi, kibe gasoko kuri buri bantu bose babikora. Iyo umukozi w'ikibi akora ikibi ntuvuge ibyo akora, uba uri umufatanyacyaha, umuhanwa kimwe.
Abayobozi bamwe basabye inzego z'umutekano ko abantu bavugwa muri ibi bikorwa by'umutekano muke bakwiye kujya baraswa ku mugaragaro batiriwe bajyanwa mu nkiko.
Numvaga ingingo ifatanye n'ibitekerezo kuzana iterabwoba hano teroristi ntabwo yaducengeye mu kuyisobanura. Nasabaga ko yatanga mesaje wese ubigerageza nta kujya mu nkiko ngo ajye kugura loya, ahubwo isasu rikamuriraho. Imidiyeti iragitangira gutekereza ibyo ngibyo. Umuyobozi wa polisi nagusabaga ko wasubiramo kuri iyo ngingo kuburyo n'ubitekereza yava hano acucutse akajya muri Yordani akaba umwere.
Abayobozi bavuze ko iki kibazo cy'iterabwoba kugeza ubu kitarananirana ndetse kitana kwitwa ko cyaciye ibintu kuburyo bashinzwe umutekano bagomba gushyiraho amasasu.
Ikibazo cy'abagizi ba nabi ibyihebe ntabwo byari byananirana. Amasasu wavugaga, amasasu ntabwo arayo ngira ngo urabizi ko ahenda akora iyo byananiranye. Hari inzira nyinshi, urushishi ushobora kubikubita inyundo, ushobora kurusa icyonyoro, ushobora kubikubita igiti. Rero dukoresha inyundo kurushishi, ariko nabijeje yuko kiriya kibazo kitaza ntawe gitera kabiri. Nabijeje cyane.
Hashize iminsi abayobozi banyuranye bavuga ku kibazo cy'abantu bashaka kujya mu mitwe y'iterabwoba, bose bakumvikanisha ko ari ikibazo kidakwiye guhangayikisha abaturage, ndetse abashinzwe umutekano bo bakavuga ko mu minsi mike iki kibazo kizaba cyarangiye burundu kitacyumvikana mu Rwanda. Ubutumwa buje bukurikira iraswa ry'abantu batatu bakekwaho ibikorwa by'iterabwoba mu murenge wa Bugarama mu karere ka Rusizi mu ntara y'Iburengerazuba, byabaye tariki ya 19 z'ukwezi kwa 8 uyu mwaka. Aba kandi barashwe nyuma y'umunsi umwe mu mujyi wa Kigali hazwi nka Nyarutarama, naho harasiwe umugabo witwa Mboniga Bashani wakekagaho ibikorwa by'iterabwoba wishwe na polisi y'u Rwanda, nyuma y'uko polisi itangaje yuko uyu mugabo yabanje kuyirwanya ndetse agakomeretsa umupolisi. Mu mpera z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka kandi mu murenge wa Kimironko hari harasiwe uwari umuyobozi w'umusigiti wa Kimironko Sheikh Mugemangango Mohamed, nawe wari ukurikiranyweho ibikorwa by'iterabwoba ndetse no gushakira abayoboke umutwe w'abarwanyi ugendera ku mahame y'idini ya Kiyisilamu. Kugeza ubu abandi bayoboke b'idini ya Kiyisilamu bagera kuri 23 bari mu nkiko zo mu Rwanda, aho bari kuburanishwa ku byaha by'iterabwoba bakurikiranyweho. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Ijwi rya Amerika, amakuru mu munota umwe. Na amakuru ya video kuri telefone igendanwa.
Nayabona nte?
Biroroshye cyane. Ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikishe.
Aho naba ndi hose se?
Nibyo rwose. Kuri telefone yawe kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu. Ni video y'umunota umwe gusa y'inkuru nyamukuru zo muri Afurika.
Mu masegonda 60.
Yego, nta handi wayakura uretse ku Ijwi rya Amerika.
Hari umunyagihugu yishwe bunyamaswa atemaguwe imipanga n'abantu bataramenyekana. Hari ku mugoroba uyu w'Imana ku mutumba Kiyanza muri komine ya Kirundo. Abantu batanu barimo bane bo mu nshuti ziwe baramaze gufatwa n'igipolisi ku mvo z'amatohoza. Umukenyezi wewe yikeka ko ubwo bwicanyi bwaturutse ku mvo z'amatongo, ariko ababanyi n'abatware siko babibona. Ni inkuru ya mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinza.
Muhitira Leonidas azwi no ku izina rya Miburo niwe yaraye agandaguwe unyamaswa. Aho ni ku mutumba wa Kiyanza mu gacimbiri kiruhura, hari ku mugoroba wo kuri uwo w'Imana. Uyu ari mu bambere bahashitse ibararikirwa.
Uko twavyakiriye bumva twavyakiriye nyine nkuko twahuruye mu bandi yobara ry'abantu ababanye nyene baje kutubahuruje ngaha nyene kugisagara ati umuntu amaze kumwica masama.
Mwasanze bamwishe gute?
Twasanze bamutemye gucya mu mutu.
Uvuga mwasanze yamaze gucikana?
Yacikanye kera nyine tanu kuvuga ngo indwara nasamba.
Umukenyezi wiwe ati nta gukekeranya mpekuwe n'amatati y'amatongo.
Urumva jye mvuga ko bapfuye ibintu by'amatongo. Ibyo bapfuye by'amatongo nuko kubera ko onaka nko karimo ni kesho nta urahura umuriri wabo nta usamazi wabo n'iyo nzoka yosha ku bintu kwahonyoraye.
Abo ni bande?
Nabahungu abo nuwo munyonya kwigendera. Nahaje naho nyine kwari turi nyine kuwo muramba waje ati none basabana amazi ngoya hari waburi kintu kibuze yahisha nk'inzoka agatumira ubundi ngoya ntore batse bafatira amatohoza. Rero
kubera ubwoba uwo mukenyezi yaba yarakinjura aho yahora aba kuva ku mugoroba w'uwa mbere.
Nta babanyi bahari haza kuba abantu b'ababanyi. Igicuma ndakubwira ati nta babanyi bahari. Umuntu akaganda kugwa bunyamaswa hahijya guca n'imihana guca n'imihana hepfo n'imihana umuntu agashika bakajanja gutuka bijyo picyo none wumva hari ababanyi bameze gute kubera ubwo babwishinararanye kandi n'ubufise mu mubiri Tewona tatsaba twale basabiye akantu ahantu nzakushira babana ndabahikire hutko bacha tsinotwa kujya mahantu nimukahinga yego nimukahinga nta mihani hari n'umuntu n'umuhantu ari uyundi gucyo 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 mapa nawo tendure nkuko nkongera bakandaga yo
ababanyi nabatware bo hasi ntibabona kumwe n'uwo mukenyezi ico umunega wiwe yoba yazize
oya nta shingiro gifise kuko amatongo yabo tuyabagaburira hari haheze nk'imyaka nka 20 nta nimwe twari bwumve yidoga ko yahenzwe bose bari babanye neza nta muntu kuva bagaburirwa nako mbese nta nugu nta ni wari bwaje kwitwara ati je narahenzwe barandengereye twabyumvise no munsi
ikibazo gitongo nta shingiro twe twagiha ku buryo bwuko tutari tuzi uko aya matongo bayapfa kera yuko matongo yabo bayagabuye kera icyo kibazo nta cyari kikirimo
abo umukenyezi w'umuhisi yavuze ko yikeka nibo bamaze gufatwa bashikirizwa igipolisi cy'Inyamiramabi kumvo z'amatohoza nkuko vyemezwa n'umukuru w'umutumba Kiyanza
twagerageje umukenyezi umubajije aratubwira ati burya jewe umuntu noba nikeka nabo bahungu abo nyene nibo bapfa amatongo mumvo zitohoza twamubaje amazina yabo acara batubwira atubwira uwitwa Sonera Vena aratubwira n'uwitwa Bizimana Paul aratubwira n'uwitwa Liazimana Vitali mumvo z'amatohoza turashikiza abajeje umutekano nabandi babiri bandi bababanyi biyikeka nabo nyene mumvo z'amatohoza bagiye mu Nyamiramabi
uwo mutware avuga ko babandanya kugira amatohoza kugira bamenye neza na neza aho ubwo bwicanyi bwaturutse uwo muhisi asigaranye umukenyezi wiwe abana batanu agiye kwirerana uwo mukenyezi akavuga ko atazokoroherwa kubera bari basanzwe babayeho mu bukene ntangere ku mutumba wa Kiyanza muri komine ya Kirundo Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika
waba utekereza iki ku bugizi bwa nabi cyangwa se utekereza iki ku bumuntu
ese ibi byaba bifitanye isano n'ubuzima bwacu bwa buri munsi
kurikira ikiganiro ejo mu mashuri ni ikiganiro gihuza urubyiruko ruturuka muri amwe mu mashuri yisumbuye yo mu Rwanda rukaganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye
tujye inama
bityo duhuze ibitekerezo
twigire kuri ejo hashize
twubake ejo hazaza ikiganiro ejo mu mashuri mu gitegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo ufatanyije na Benevolencia hagamijwe gukumira ubugizi bwa nabi
iki kiganiro mu kigezweho ku nkunga ya ambasade ya Suède mu Rwanda binyuze muri gahunda igamije gutanga inyigisho ku mahoro mu Rwanda RPEP
ikiganiro ejo mu mashuri buri wa kane na buri wa gatandatu
ni ku isaha ya 12 ngice za mu gitondo kuri Radio Ijwi rya Amerika 104 n'ibice bitatu FM
nimuze dukumira amakimbirane twimakaza amahoro
ikiganiro ejo mu mashuri
ni cyanje
ni cyawe
ni cyacu
aho kera mu gihugu cha Gabon mu rwi wigihujejwe gutunga amatora uratangaza ivyavuye amatora y'umukuru w'igihugu Perezida Sylvestre Ntibantunganya ari Libreville mu gihugu cha Gabon mu gikorwa cyo kugenduza amatora atangura atubwira ico yabonye muri amatora
twe twaje muri ayuda y'amatora mu ishira hamwe ditwa mu gifaransa Observatoire Panafricain de la Démocratie no bakoresha hamwe nyafrika rikwikirana za demokrasi hanyuma icyumba nyamukuru kitugenza nuko twogera tuhanura tugafasha abantu bose baraye mu matora kugira ngo babifatemwe mu buryo buza bukomeza amahoro umutekano muri kibo gihugu tuzi ko byabaye ibikiranga mu myaka myinshi iheze
mwihweje ukuntu abantu bitavye amatora n'ukuntu abategetsi bamwe bamwe bariko ratangaza amatora aho buca batangariza ivyavuye mu matora muri baza ko umutekano w'ico gihugu uzoba ari wose
beto hamagarira bose kugenda bakurikirana ivyaya matora bashingiye ku mategeko y'igihugu bakongera kandi ku mategeko y'igihugu araba amatora bakongera kandi bagashira imbere izimakubwiye y'amahoro n'umutekano mu gihugu
nihweje ibinyamakuru biriko birandika makuru yerekeye amatora ikintu mwibaza kizotangazwa na wa murwi w'igihujejwe gutunganya amatora ni iki
ndushobora kuja kuvuga mushije imicungu kuzotangaza katurindiro nyene ejo zotangaza hanyuma umuntu azorabe ingene abo bose biraba ha muri gabo nyene bazobifata mukwizera rero inzego zikurikirana ibyo bya amatora tukarindira ibyo bazoshyikiriza izo bivuye mu byo abanyaga bonyine bazaba bashyitse ko mu matora bagiyemo.
Ibintu byifashe gute hari umudugararo canke eka icuka kibico wakihari mu cyo gihugu muri iki gihe abanyagihugu bose biteze ibizotangazwa byavuye muri amatora y'umukuru w'igihugu?
Amushikana amato bose binakubiza biteye neza bitembera neza nta ngorane ndabona mushikuru.
President Sylvestre Ntibantunganya yahoze yarongoye Burundi, murakoze cyane bose kuri aka kanya maduhaye.
Nawe urakoze cyane.
Tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika risamanyira i Washington DC mu Kirundi mu Kinyarwanda. Mukanya turasozera ibiganiro byacu byo muri aka kanya, ariko imbere yaho reka tubibutse incamake y'amakuru twashikirije. Alois
makuru twabashikirije umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ni Ban Ki-moon asaba abakandida bariko bahiganirwa ikibanza cy'umukuru w'igihugu muri Gabon kwirinda gushikiriza ko batsinze amatora kandi byayavuyemo bitarashirwa ku mugaragaro. Ejo ku munsi w'Imana niho Jean Ping yashikiriza ko yatsinze ayo matora, mu gihe umuvugizi wa Perezida Ali Bongo nawe yashikirije ko umukuru w'igihugu agiye kurongora ikindi kiringo kigira kabiri. Kuri wa mbere, Ban Ki-moon yakeje Gabon ko cyatunganije amatora mu mutekano, acata ko amesha ko yizigiye kwayo mahoro azoguma sasagaye imbere n'inyuma yuko batangaza ivyavuye mu matora. Ni kuri uyu munsi wa kabiri. Abategetsi ba Iraq bamenyesha ko abiyahuzi batatu baturikije amabombe ahari ko habera ubugeni, hasiga ubuzima abantu bashika 15. Itorokanizo ry'amakuru ry'abafaransa AFP ryatangaje ko abantu 20 bakomeretse muri ico gitero cabaye ku munsi w'Imana mu gisagara ca Ain al-Tamer kiri ku birometero bishika 50 uvuye mu gisagara ciranda ci Karbala kiguriyemwe abayisilamu mu bwoko bw'abashite. Abategetsi bamenyesha ko atamuhari numwe uritirira ico gitero. Naho muri Yemen, ibitigiri by'abafuye bahitanywe na bombe yaturikijwe mu gisagara ca Aden muri ico gihugu ejo ku munsi wa mbere bibandanya byiyongera. Gushika ku muhinga mu wejo ku wa mbere, abategetsi ba Yemen bamenyesha ko abantu bashika 52 aribo bamaze kumenyekana ko bafuye, abandi bashika 70 barakomereka. Ishiramwe mpuzamakungu ni rimenyesha ko abantu barenga 6,605 aribo bamaze gufa muri iyo ntambara yo muri ico gihugu ca Yemen, abarenga igice ca kabiri muri abo bafuye akaba ari abasivile. Leta z'umwe za Amerika irabandanya kugabisha abanyamerika ko hari ivyemeza bikorwa vy'iterabwoba biriko birategurwa mu gihugu ca Turukiya. Mu rwandiko rwasohoye ejo ku munsi wa mbere, Departement ya Leta ya Amerika yasavye abanyamerika kwirinda kugira ingendo mu bice byo mu bumanuko bushira ubuseruko bwa Turukiya, na cane cane ahegereye ku rubibe rwa Siriya. Naho hano muri Amerika, abakandida babiri mu matora y'umukuru w'igihugu muri iki gihugu cya Amerika ni Hillary Clinton na Donald Trump barabandanya kuvuga kubiri ku kibazo cy'abimukira. Umukandida Trump w'abarepublika yitezwe gushikiriza ijambo rikomeye ku munsi wa gatatu muri leta ya Arizona, ijambo rijanye n'ikibazo cy'abimukira. Kibazo abanyamerika bafise no kumenya ico agiye gushikiriza kuco yokoza abimukira baba imiliyoni 11 baba muri Amerika batagira ivyangombwa. Naho ku ruhande rwa Clinton avuga ko kimwe mu byo azoshira imbere ari kuronderera inzira ari kubaronderera murambabarira inzira bashikana ku kuzohabwa ubwenegihugu. Icyo cyifuzo Donald Trump akaba yamye acamirira kure kuva agitangura imyiyamamazo.
Juti mwese mukunda iradio ijwi rya Amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigaruke ngaha. Tuboneyeho kandi akanya ko gushimira ingenieur yadufashije muhinga bw'ivyuma, hamwe na Fatukarara yadufashije kwegeranya ibiganiro twateguriye. Kuri mikro mwari kumwe na Frederic Nkundikije, amakuru nayo mwashikirijwe na Aloise Bigirimana. Mwakoze kudutega amatwi, turabifurije amahoro n'umunsi mwiza. Thank you.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.